Nibikiraga seseshwa rumuri igiturire kiramaze igihe kivugwa mu gisata cy'indero Jean Bosco Ntayimpera umwunganizi w'umushikiranganje w'intwaro ibereye akaba n'umuvugizi w'ubwo bushikiranganje avuga ko igisata cy'indero kiri mu bibangamiwe cyane
mu biharuro dufise ubu nkuko n'ishyamwe Transparency International ryazerekanye hariho ibisata bikuru bikuru bivugwa hariho ibisata z'ubutungane isata z'igipolisi ibisata kijyanye n'ibyo gutunganya amatongo n'icyo gisata rero cy'indero ni ukuvuga ko gisata cy'indero kivugwa muri bine bya mbere mu gihugu byiganjemo cyane igiturire rero ibyo izo ngeso nk'uko twabishyikirije zo kujya ibiturire zo gutanga amahera kugira ngo abanyeshuri bahabwe amanota batabere cyangwa ibunguruzo batari babereye ingeso zo gutanga amasoko mu mashuri bidaciye mu mategeko agenga icyo gisata n'izindi ngeso n'ingeso za kera
ababyeyi baganiriye n'ijwi rya Amerika baremeza ko igiturire kibafatira amaboko imugongo
n'utabafise y'umwana mugabo ashobora kumva mugenzi we yidoga akavuga ati njye nagiye kurondera ikibanza cy'umwana mugabo hari hagashobora gucamo bagaca bavuga ati none ikibanza aho kirondera izogaruka ku wa gatanu aho rero kiba ari ikirundi gitomo yabamubwiye
wewe kubera ko utafite utange ubaha diregita cyangwa umwarimu ngo agushirire imbere uko umwana yamenye ugatisanga amurabihindura bagaca bihero ujya yataza ikintu wego ari umutonya atakamaze wegenda ngo nta nicyo umaze
naho igiturire kitaragaragara aho aherereye Blaise Pascal Misago umuyobozi w'indero mu ntara ya Muyinga avuga ko atamwonga uburisato kiretse idahizwe
nta mwonga uburisato bidahizwe kuko igiturire kivugwa kwinshi harabumva igiturire bakumva kumbure ibijyanye n'amafaranga mu mashuri ibijyanye n'ibiturire novuga yuko bitangwa kwinshi haravugwa nk'abigisha kumbure batanga amanota mu buryo butari bwo cyangwa ugasanga hariho kamwana wa mama haba mu bigisha cyangwa mu bijyanye no gutunganya ubuzima bw'ishure bwa misi yose
umwunganizi w'umushikiranganje w'intwaro ibereye avuga ko batumbereye abarezi bakuru bakuru berekeza ku banyeshuri ahanini bo mboneza z'igihugu z'ejo hari imbere
turizera yuko byotuma abo bantu babera akarore abanyeshuri bajejwe abanyeshuri nabo nibamara kwigishwa ibijyanye no kwanga iturire kuko dutegekanye ko hazoshingwa imijyi mu mashuri izokwigishirwamo ibijyanye no kwanga iturire twizere ko abanyeshuri bazoheza bagakura bazi ikigira bazi gutandukanya icyatsi n'ururo bazi gutandukanya amatungo yabo bwite n'amatungo rusange amatungo y'igihugu bagaheza bakazofasha igihugu nk'uko tubyifuza bakagifasha gutera imbere aho kwiteza imbere bonyine igihugu bakizingamiza
mu bigiye gukorwa kugira igiturire gituzwe mu mashure harimo gushinga imigwi mu banyeshuri izoronka inyigisho zo gutuza igiturire umwe mu bigisha ari mu bagenewe gukurikirana iyo migwi bita amakrebe igiye gushingwa mu mashure afite indaro aratubwira inguvu bafise
kabaye akamaro kanini cyane kuko twarose amategeko atufasha kwerekana neza amategeko ajeje guhana abantu bakora bene ibyo baratwereka neza n'ukuntu ibyo bintu bikorwa natwe rero nk'abarezi tugiye gukorana n'abasanzwe badutwara kugira dushinge ayo makrebe ya antikorupisiyo ku mashuri twari n'abanyeshuri tubereke neza inkurikizi mbi n'abigisha mbere tubereke neza inkurikizi mbi zishobora gutuma n'ibyo bintu byo gutangisha amafaranga cyane kw'abakobwa batanga imibiri yabo kugira bashobore kuronka amanota
kiretse abakozi bakuru bakuru mu gisata cy'indero batumiwe muri izo ntara zine muri iyo nama yo kurwanya igiturire iyo nama yakurikiranywe n'abaserukira intwaro ku rwego rw'intara na bamwe mu bavyeyi baserukira amakomite nshingwashuri mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika.